Nuko amasoko kwa hemu butunga na yabijamele iluja Amerika kwa hemu nani bakulikianu wakubzaha wili nyamukuru kulija ruswa nukuiwa bakule chajiru yeri iluja Amerika jame nyumu idondoro wabo na hawa korela ndezire mani lakiza chegera tumushikiza manza wa republika muna la karusi agatina agati ashirubu seruko khenovama nilama mucha manza omri senare isubila mwi manza agitega kumukwa mkuru wa politike jambeni zigima na mucha manza okuru goruki konyene filoter ndaishimie mucha manza omri parake nguru ikukila senare zwe mwi manza agitega florida umucamanza wa sentare isubiramo imanza ya Gitega abeli rankunda akora mu gitata kijejwe amategeko mu ibohero rikuru rya Gitega hamwe n'uwitwa Nestor umucamanza wa sentare nkuru ikukira intara ya Gitega mufungwa munani ni Jean Pierre Matabarakiza umukozi mutoya jejwe gutunganya imirimo muri parake ya Republika Gitega aho bitaba planton ibyaha bishyikiwe n'ubutumwa bwo mu matelefone bushyize amanza bufite nko amasoko yagereye idosiye yabitubwira hari umugabo yigize umukomisiyoneri aragenda akavugana n'imiryango y'abanyororo canke abafungu bwabo akabizeza ko imanza zabo zishobora kwihutishwa canke naho bashobora kurekurwa babanje gutanga amafaranga harimo nayiwe ubutumwa buri mu telefone n'amajwi yagiye arungikira abakiriya biwe ahejeje kuganira n'abacamanza nizo byagirije ubushyize amanza bufite niko amasoko yo mu gipolisi yemereye ijuja Amerika uwo mugabo tutarabasha kumenya umwidondoro wiwe kuri uyu wa gatanu ku muhingamo yahagaritswe n'igipolisi afungiwe muri komisari ya polisi kumugwa mukuru wa politike abandi uko ari munani bafashwe ku munsi wa kane ku mugoroba ku itegeko ry'umushinzi amanza akizigenda wa Republika babahamagaye ku matelefone bacabajana mu ibohero rya Gitega ubutarariye baciye bumvirizwa maze binjizwa umunyororo uwa nyuma yinjiye saa zitandatu z'ijoro ni kumwe mu babibonye yiganiye ijwi rya Amerika nijya mbere kuba president Evariste Ndayishimiye yaje ku butegetsi yahagarikiwe icyarimwe abacamanza bangana gutya ariko nicyo zitari nke yabagabishije yavuga ko bamusuzugura bagakora ibyo bayishakiye no kuri uyu wa gatanu yabigarutse ko ariko yugurura umwaka w'ubutungane w'2023 ushyira 2024 Gitega umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye
reka tumutesha umutwe ubone ko abo mukorana mu kwica igihugu aho ndazi ko ariko bari baravuga ntacyo nzoba imana turi kumwe ndababwiza ukuri ntacyo nzoba nta wari abavuga ngo tumutesha umutwe ngo kwari umugabo ngo arasa n'abazike sibyo muhana muvuga
Sawaje banavyumva ashabuli ko barabivuga. Banavyumva.
None Imana ifise amatwi hose, ikagira amaso hose. Aba batuma je ndazi ko hari abantu bari nyuma yanyu baba byatuma.
Yavuze ko amakungu bagiye guciwe bitumwe n'abacamanza bakora akazi kabo nabi, abasaba gutanga imihoho ataruko, abasezeranya ko bazohonyora hamwe.
Reka duhangane. Cero gaba utunganiriza bene gihugu, namwe muje ku rugamba rwo kubarenganya. Duhangane. Aba bakoresha muhige nimuze mutsindwe. Mwibwe muze mushike kuca mwipfuza gushikako hariho nibindi byo kudategera
mwebwe nyene mwavuze mu butungano rwo mu butungano rukomere nimwe muri ko muvuga ngo rugume rwaye
mwaga murumba rero mu ngingo inama shikiranganje yafashe yo kugiye gukora mu shikiranganje atazosubira gushingwa n'ivyimanza cyaba detache ivyo bintu byatwaye iki bo muze mu demisiona abacamanza bari mu shikiranganje bwo butungano ni mu demisiona za n'abajirise atara abacamanza nibacho batara demisiona muri mabanga bashinzwe hanyuma tugenereje liste bakoreye mu bushikirangaje bw'ubutungano hari ngorane
ariko umunyamategeko Jean Pierre Bigirimana asanga mukuru w'igihugu nka kizigenza atarakwiye kuvuga amajambo nk'aya
ni imvugo ihuri ikoreshwa n'umukuru w'igihugu aho bitandukaniye wewe mukuru w'igihugu nuko tuba turindiye yuko afata inkingo kuri abo bantu banyonora itunga ry'igihugu tugasaba rero yuko umukuru w'igihugu n'abandi bajejwe guhagarira amategeko niba bakeneye gufata abo bantu bagiye biturire
abacamanza indwi bafunzwe bitekanijwe ko mu ntango z'indwi z'abaca baburanishwa mu ntayi kibiriraho nk'uko amasoko yuzuzanya byemereye ijwi rya Amerika nise ntayi ntayi nyuzwa ibwirizwa kubaburanisha hisunzwe ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi riho ububasha abacamanza bize kaminuza kuburanishwa n'urwo rukiko cyo kimwe n'abasirikare n'abapolisi bakuru bakuru amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe n'amwe mu masoko yo mu butungane no mu ibohero rya Gitega nuko abandi bacamanza barenga cumi bikekwa muri iyo dosiye bashobora guhagarikwa mwanya wari wose ejo muri kaneza ijwi rya Amerika.